Ego nuko mumaze kubivuga kwa Mungu twari twinziye misa nkuko dusanzwe tubigenza, hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira, ariko kumbure yarazanywe n'ubugizi bwa nabi. Hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira k'inkoho nuko byagenze.
Mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afite inkoho, ikintu cya mbere agira no guhunga, ariko mwebwe siko mwabigenjeje, ahubwo mwaciye mu mujako mumutega umwereka gushika abapolisi bashika, uyo mwete eka n'uwo mutima wo kurinda mwabukuye.
By'ukuri twavuga ko twashobojwe n'Imana, ntibyari byoroshe. Mubo yari atumereze k'inkoho narimwo urabye video ngeno ibyerekana, ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana, niyumvisemwo ko ari ugupfa twapfuye. Hanyuma ngerageza ntikumbure duke turiko turitabariza, nicyo cabiteye. Ariko kandi si ubushobozi, twavuga ko ari Imana yadushoboze. Nawe urabizi nk'umuntu tumeze k'inkoko bitaba byoroshe.
Muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristu kandi abantu bibaza ko uyo muntu ari kugandagura aba batari bake, muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika, mwebwe mwavyakiriye gute?
Twavyakiriye neza, na cane cane dushimira Imana yabidushoboze, kuko wari umwanya toroshe kugira icyo twokora, ariko tubishimira Imana kandi tubyakira neza ko Imana iteneye ko tugwa ku musozi w'Imana canke mu ihema ry'Imana.
Uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi bakristu, n'umugabo mwari musanzwe muzi?
Twahora tumubona yinjira rimwe rimwe, twaheruka kumubona ngako urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Muba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero?
Oya, ntituramenye icyabitumye, kandi natwe urumva turatangara nk'abandi. Nta wari yigeze kuvugana nawe, no kuri uyu munsi nta wavuganye nawe, yarice yaricara. Ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano, kuko aricyo gikorwa cyabo. Tuze natwe twiteze kumenya icyabitumye.
Abakristo bo muri iyo sengero murimwo ariyo yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri iki gihe?
Ntibisanzwe, urabizi nyene ko haca bihungabana ryo mu mitima y'abantu, bibaza byinshi. Natwe turimo biratugora no kuronga itiro, biradutangaza cyane, ntibyoroshe, ariko dushima Imana kari bazima.
Pasteur Ezekiel Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika, kandi turabakije.
Namwe murakoze kuduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze ku byabaye.